Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet. Mwadukurikira kuri www.radioyacu.com. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri Facebook Live ku rubuga rwacu rwa VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mu basuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 16 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Pierre Claver Mbonimpa uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa APRODH mu Burundi, mu cyumweru gishize mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakiriye igihembo cyitwa Civil Courage Prize. Ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikigo Train Foundation. Icyo gihembo gihabwa umuntu wabaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu kugera abizize. Usibye kwakira icyo gihembo, Mbonimpa arimo aranamenyekanisha igitabo gerutse kumwandikwaho cyiswe Rest Debout, cyanditswe n'umunyamakuru Antoine Kaburahe, akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu. Icyo gitabo gishingiye ku buhamya n'ikiganiro kirekire Kaburahe yagiranye na Mbonimpa. Mbere ariko yuko twinjira mu kiganiro muri Isanga, reka mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru muri make atubwire kubijyanye n'ubuzima bwa Mbonimpa.
Petero Claver Mbonimpa yavutse tariki 10 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1950 muri komine Mwumba, intara ya Ngozi. Ni mvukira y'ikomine n'intara imwe n'umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza. Mu gwimo gwo mu mwaka w'1972 gwahitanye Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu batari bake yacitse ku icumu, kuko nawe ari muri ubwo bwoko. Mu gitabo yanditse avuga ko se ari Umuhutu, nyina nawe akaba Umututsi kazi. Petero Claver Mbonimpa akiri mu mashuri yisumbuye mu iseminari yifuza kuba umupadiri muri Ekereziya Katolika, ariko mu nyuma siko byagenze, ahubwo yabaye rurangiranwa mu guharanira agateka kazi na muntu. Uwo bagenzi we batazira mutama yatanguye kumenyekana mu mwaka w'1994 ari umupolisi w'igihugu mu gipolisi cy'Inyamiramabi hamwe na mu gipolisi kijejwe imbibe PAF. Icyo gihe yarafunzwe imyaka 2 gushika mu mwaka w'1996 yagerezwa gutunga ibigwanisho ataruhusha bifitiye. Avuga ko iyo myaka 2 mu iboyoro rikuru rya Mpimba yamubereye nk'ishuri rikomeye. Inyuma yo kubarezwa igufa muri iryo bohero, wewe yatekera indya umwe mu bazungu bari bafunganywe nawe. Ivyo yabonye vyatumye inyuma y'imyaka mike avuye mu ibohero ashinga ishirahamwe ryo gukingira agateka kazi na muntu n'akabafunzwe APRODH ari kumwe n'abandi bagenzi we bahora bafunganywe. Mu mwaka w'2001 iryo shirahamwe rije ahabona maze ritangura gukora. Kuva icyo gihe iryo shirahamwe ryamenyekanye cyane mu kudoma urutoke ku mabi atandukanye ajyanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, gufata abakenyezi ku nguvu, kuboreza igufa abafunzwe n'ibindi. Mbere rece ritangura ibikorwa byo kuburanira abafunzwe. Mutama akazina kubohizi bagenzi we bamwita ntiyigeze atinya kudomorotoke kubihangange mu gipolisi igisirikare n'iperereza bagirizwa ayo mabi mu mwaka w'2006 Mbonimpa niwe wa mbere yagiye habona adomorotoke kubwicanye bwakorewe imisoro irenga 30 yo mu mugambwe FNL mu ntara ya Muyinga baterwa mu ruzi ruvubu Mbonimpa yatakatakamba ko ari ubwicanye ndengera butungane igihe mugenzi we Ernest Manirumva yahoze aricegera cutwarishiramwe Oricome yicwa mu mwaka w'2009 Mbonimpa arimo bagumye basaba kukuri kumenyekana inyuma y'amatora y'umwaka w'2010 yajeze habona umugambi yita Safisha yemeje ko ari umugambi ugamije guhonya abanywanyi b'umugambwe FNL mu ntara ya Bujumbura Rurale abatari bake barishwe naho yavuze ko ari ubwicanye ndengera butungane mu mwaka w'2011 mu kwezi kw'icenda abantu hafi 40 barishwe bariko bivuna kanyota mu bunywero buri mu gatumba Mbonimpa ntiyayengeshanije kurondera ko ukuri kumenyekana ababyagirizwa bagahanwa mu mwaka w'2014 Mbonimpa yarasubiye guhonja akayaga ko mu ibohero rikuru rya Mpimba ico gihe yafunzwe azira mabi yari kwa radoma kurutoke yaresheza habona ico yita imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa no gwaruka gw'umugambo uri utegetsi imbonera kure mu gihugu cya Congo ahitwa Kiribaondes yagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu leta yamiriye kure ayo makuru maze ivuga ko atariyo itariki 3 kwezi k'8 umwaka w'2015 yarahatswe kwicwa n'abantu batamenyekanye amaze kuraswa rugaca mucanzo yagiye kwivuza hanze y'igihugu acagumayo we bavuga ko yahaswe kuzira ko yamirije kirengo ca 3 c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza co kime n'abagenzi we basangiye rugamba rwo guharanira agateka kazi na muntu inyuma y'iminsi mike muri uwo mwaka nyene umuhungu wiwe hamwe n'umukwe wiwe barishwe abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana Pierre Claver Mbonimpa yarahawe ubushimwa butandukanye n'amashirahamwe mpuzamakungu akingira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abantu batari bake bakomeye ku isi mu gitabo ciwe Reste debout canke mu kirundi kivuga ngo komera kwibanga Petero Claver Mbonimpa avuga ati narahariye abampakije kunyica n'abanyiciye abanje ariko ubutungane nibukore bahanwe
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 16 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema nkuko nababwiye umutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ni Pierre Claver Mbonimpa uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa APRODH mu Burundi mu cyumweru gishize mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye igihembo cyitwa Civil Courage Prize ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikigo Train for Foundation icyo gihembo gihabwa umuntu wabaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu kugeza abizize usibye kwakira icyo gihembo Mbonimpa arimo aranamenyekanisha igitabo giherutse kumwandikwaho cyiswe Reste debout cyanditswe n'umunyamakuru Antoine Kaburahe akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu icyo gitabo gishingiye ku buhamya n'ikiganiro kirekire Kaburahe yagiranye na bwana Mbonimpa mukanya turabategereje abo bagabo ko ari babiri Pierre Claver Mbonimpa ndetse na Antoine Kaburahe kugira ngo batuganirize kubijyanye n'iki gitabo gishyashya ndetse n'akazi Pierre Claver Mbonimpa amaze igihe akora ko guharanira uburenganzira bwa muntu ni mukanya rero turaba turi kumwe nabo muri studio zacu hano i Washington DC
mabi kuko a
wowe nkunda iwanje nacyo bitwaye yizire niba gucange bara rushwa n'ubusa Kurendi nk'intebe icaye mu busa turi kumwe n'ijoro n'ijoro ribonye umucyo nibyashoboka kwinzira za busana tugatana
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 16 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema aho kugeza kuri uyu munota tugitegereje abatumirwa bacu muri abo harimo Pierre Clavel Mbonima uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa APRDH mu Burundi mu cyumweru gishize mu mujyi wa New York yahawe igihembo cyitwa Civil Courage Prize ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikigo Train Foundation. Icyo gihembo gihabwa umuntu wabaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu kugeza abizize. Muri iki kiganiro cyanone kandi turize kuba turi kumwe na Antoine Kaburahe, aherutse kwandika igitabo yise Res Depu. Ni igitabo gishingiye ku buhamya n'ikiganiro kirekire Kaburahe yagiranye na Bwana Mbonima. Mukanya rero nibaza muri studio, iki kiganiro kiraza kubageraho uko cyakabaye kuri Facebook Live ndetse no ku maradio yanyu. I Burundi tubibutse ko mutwumvira kuri 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda kumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioachvoa.com. tubibutse ko iki kiganiro kiza kuba kinatambuka imbona nkubone ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Ni mukanya rero turaba turi kumwe n'abatumirwa bacu.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Agakamundo ngikire bigundo mirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mugasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nkuko narimbo yababwiye, abatumirwa bacu aribo Pierre Claver Mbonima ndetse na Antoine Kaburahe. Mukanya turaba turi kumwe nabo muri studio, ariko hari abakunzi bacu hirya no hino nabo bifuza kugira icyo bavuga. Jean-Claude mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ikigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Kibazo ntarahashika, ariko mundamukeza cyane, mundamukeza cyane. Ibikorwa akora ni ibikorwa byiza kandi n'Imana ibyo nabimushimira.
Mukanya bagize akabazo ariko baraba batugezeho muri studio, ubwo ibyo bitekerezo byawe turabimugezaho. Hari ikindi wumva wifuzaga kumubaza?
Je iyo ndamubona gusa nari nzi ko no mwemera kumugabira inka, ariko mvuze kumubwirira mu mumpoze nzo mugabira inka, ndamushimire cyane.
Ubwo mugenzi wanjye Inosa Kimenyi Mukanya, abatumirwa bacu nibinjira muri studio turaza kumusaba yongera guhamagare hanyuma icyo cyifuzo cyawe ukimugeze. Urakoze cyane Jean-Claude.
Murakoze cyane namwe.
Mbibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 16 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi muri iki kiganiro tubafitiye abatumirwa babiri, wa mbere ni Pierre Claver Mbonima uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa APRODH mu Burundi. Mu cyumweru gishize mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakiriye igihembo cyitwa mu cyongereza Civil Courage Prize. Ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikigo Train Foundation. Icyo gihembo gihabwa umuntu wabaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu kugeza ndetse ashobora no kubizira. Usibye kwakira icyo gihembo, Mbonima arimo aranamenyekanisha igitabo giherutse kumwandikwaho cyiswe Res Depu, cyanditswe n'umunyamakuru Antoine Kaburahe, akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu. Icyo gitabo gishingiye ku buhamya n'ikiganiro kirekire Bwana Kaburahe yagiranye na Mbonima. Bambwiye ko abatumirwa bacu bamaze kugera muri studio. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, turi kumwe na Pierre Claver Mbonima ndetse na Bwana Antoine Kaburahe.
Allergy. ibyonzi byayo iyo ntama mu gacerere kayo iyo ntama muko guhora kwayo iyo ntama mukwibira mukuri irigwirare Intama yo yaremwe Kenya ubwatsi ari kifunzu iziri nyama nuko uwagombye kuguhe Kenya uyo ntazo uri mboga gukoza rekuri yo ntama igire amarenja agize ati rekuri yo ntama igire amarembe ey koma karuru imyagazi koma karuru Koma karu, koma koma, koma karu, yeah 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 yeah. Begu wa usegu kuaguru mutama, begu oyoti nyande, uwi hande kuambu mana wimana. Begu oyo tinyiki Nuko uwagombye kuguhe Kenya Uonazo uri mboga kukoza Rekuo murasta Igire amarembe Umuziziki Rekuo murasta Igire amarembe Umuziziki Rekuo murasta Igire amarembe Rekuo murasta
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 16 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema aho iki kiganiro muri mono kugikurikirana imbona nkubone kuri Facebook Live urubuga rwacu ni VOA radio yacu nkuko twa twabibabwiye Pierre Claver Mbonimpa uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa a Prodehash mu Burundi mu cyumweru gishize mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye igihembo cyitwa Civil Courage Prize ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikigo Train Foundation. Icyo gihembo gihabwa umuntu wabaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu kugeza n'igihe ashobora kubizira. Usibye kwakira icyo gihembo, Mbonimpa arimo aranamenyekanisha igitabo giherutse kumwandikwaho cyiswe Rest Debut, cyanditswe n'umunyamakuru Antoine Kaburahe, akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu. Icyo gitabo gishingiye ahanini ku buhamya n'ikiganiro kirekire Kaburahe yagiranye na Bwana Mbonimpa. Bwana Mbonimpa, ikaze cyane muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Ego mwakoze kudutumira.
Bwana Antoine Kaburahe, nawe nagira ngo ngushimire kuba mwabonye akanya kugira ngo muze tuganire muri uru rugendo murimo rwo kumenyekanisha cyane igitabo wowe ubwawe wanditse.
Mwakoze kudutumira, niteka ridasanzwe kuba turi hano muri studio ya Voix de l'Amérique.
Pierre Claver Mbonimpa, mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina ejo bundi mu cyumweru gishize wakiriye iki gihembo cyitwa Civil Courage Prize, ni igihembo gihabwa abantu babaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu. Mbere na mbere wabyakiriye ute?
Nge navyakiriye n'akanyamuneza kenshi kuko nta nibyo nari niteze. Nabonye gusa bandukira ubutumwa bambwira yuko ari jewe bacaguye mu mwaka w'2017 kugira ndonke ako gashimwe gatanga ingufu kugira umuntu yahani agataga akazi na muntu bimwe by'akarorero kugira agume afise ishaka afise ingufu ryo kubandanya abandanya icyo gikorwa gikoranya agataga akazi na muntu. Jewe rero ryari iteka ridasanzwe cyane cyane mbere no kuiteka ry'ishyirahamwe nsanzwe ndongoye. Novuga nti kubera iki no ku Barundi bose kuko burya iyo hari umurundi ashimiwe n'igihugu kiba gishimiwe.
Mbonimpa, abantu benshi bakuzi nk'umuntu waharaniye uburenganzira bwa muntu, uri umurundi wavuye mu gihugu cyawe
ugikuwemo kuko wari umaze kuraswa umerewe nabi bajya kukuvuriza mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu mbonima ahagaze ate mu bijyanye n'ubuzima n'amagara?
Nkuko umbona urabona yuko magaze neza, magara ari meza. Ndavye aho navuye naho ngeze mugabo urumva yuko ijwi ryanje kubari basanzwe banzi kera siri nari nsanganywe. Mugabo nkagira nti hari hakarusho kanini cyane kuko namaze ikintu hafi cy'umwaka ntashobora kuvuga ngo abantu banyumve, ariko abaganga n'abahinga baramvuye ubu bambwiye yuko inyuma y'imyaka itatu ndashwe yuko nshobora kuzosubira gutora ijwi ryanje nk'uko ryari rimeze ubwa mbere, nkeka ngasubira kujya kuririmba mu misa nk'uko nabaye ndirimba kera.
Abantu benshi bibuka amafoto yawe ukijyanwa mu gihugu cy'Ububiligi, hari n'ibyuma bari baragushizeho kandi ngo ibyo byuma byari biremereye cyane.
Ego na ibyo byuma byari biremereye gose kuko ingene byagenze nuko bakindasa urusasi rwaciye ku itama hanyuma rurinjira mu kanwa ruramena amenyo ashika atandatu. Ahambe turiko turavugana nimone ngo anamenyo yiwanje nimwe bita proteze n'ayandi banshizemwo, hanyuma urusasi ruraheta rurabandanya ruca mu mihogo rurakata bimwe bita corde vocal. Ubwo nyene ijwi ryaciye rigenda sinasubiriye kuvuga, ariko n'ibitangaza byashitse kuko urusasi ngo rwaciye rugaruka rurabandanya ruca mu zuru. Abonye izuru ryibanje ntibumenya yuko bari baze na gatoya, hanyuma vy'Imana igira urusasi ruca rubandanya ruca ku izosi ruravuna icyo bita igufa rya kane n'irya gatanu rimwe bita mu gifaransa vertebre, hanyuma rurabandanya rero ruca rurasohoka. Nicyo gituma rero mwabonye bijya byuma byari ku mutwe bujya byabandanya bikajya mu nda. Kandi kijya cyuma rero cyapima ibiro bitatu n'inusu. Rero abaganga baramvuye naho bwa mbere batari bazi ko nzokira, ariko Imana ikiri byabo kuko bamaze kunshisha muri cya cyuma bita sikanere bagasanga amagufa yajya amaze guterana. Abaganga bose bakoranye baza baranyitegereza babona yuko ari ibintu by'ibitangaza. Yongera nti ni by'Imana ikora.
Aba bantu bakurashe urabazi cyangwa se wazize urusasu n'ukundi muntu yaba agenda mu muhanda nawe akaraswa?
Wandashe namubonye kuko mbere byari bimaze nk'iminsi ibiri kuko jewe nari mu misa ari ku munsi wa Mungu, hanyuma dusohotse misa niho numva abantu baza bambwira ngo bari kubavuga ko bakurashe, hanyuma nkagira nti ibyo ni by'abantu bipfuza. Hanyuma ku munsi wa mbere ndagenda ku kazi kubiri wanje nk'uko bisanzwe ndakora akazi gushika ku mugoroba. Mugabo abantu bagumye batelefona bazanya ngo mbe ngo mbone impa bamurashe uko bavuga ko bamurashe. Jeho ku mugoroba ngomba gutaha niho nabona imoto iji kwa abantu babiri, hanyuma umwe mbona ndamuzi ariko mbona imyifato yiwe yahorana mbona si wa wundi ntandanda mukije. Jewe nca ndinjira umuduga nca ndataha, hanyuma ngomba gushika muhira asigaye nk'imetero nk'amajana umunani ngo nshike muhira. Niho nabona ya moto inyuma yanje, ubwo nyene nza numva arandashe sinasubiye gutora ubwenge aca abandanya. Mugabo ariko aragenda yagumye arasa yandi masase, ariko tugira Imana nafashwe n'ubwo rusase rumwe. Uwo muntu rero jewe namwiboneye neza nari ndamuzi. Mugabo ikibabaje n'uko nawe nyene hanyuma ndi mu bitaro nabumvise yuko nawe nyene ngo baciyemwo abimwica kubera ko nta kindi bamujijije ni kubera ko rubanza bari bamutumye yaruhushije. Rero jewe namwiboneye neza nayisanzwe ndamuzi, bamutadira famili mbere yarihoze no mu migwi igwana yarumudemobilize yaba mu kinama nari ndamuzi neza cane.
Usibye kuba barakurashije bagagusha ubukaba ukiri muzima, umwana wawe ndetse n'umukuru wawe ntago babirokotse?
Eh nabye wari barukutse mugabo niko bigenda eh sijewe je nyene nabuze muraza abantu bapfuye mu Burundi ngene bangana mbere jewe bamfira ko ndababona nca mwibara mbone mivyimba nacyo gituma nari niyemeje nti jewe sinshobora kubandanya nca ku mivyimba ndayibona gucyo imiryango yabo yatakishobora gukora jewe nacenza ndafashe imiryango yabo kugira ishobore gutora ibyo biziga hanyuma bashaka nk'abafasha no kurondera amasanduku y'ukugira bashoboye kuza kubazika nkarondera n'uburyo bw'ukugira abaho nk'imiduga ibaherekeza ibyo byose ntabikora nayo ubundi ko nabuze mugabo habuze imiryango myinshi rwose gushika n'ubu turiko turavuga no kubwira yuko twebe tumaze guhaba nk'abantu barenga ibihumbi bibiri bishwe n'abandi batowe mu binogo rusange tutazi abatawemwo ingene bangana rero nkagira nti si twe nabute je nyene n'abarundi bose babuze kubera icyo kiza cyateye mu Burundi ikiza rero twebwe twita yuko cyavubiye kuri politike mbi ku ntwaro mbi ariko nkagira nti n'iby'Imana ikora Imana ikora ibyayo.
Pierre Claver Mbonimpa ufite ubuhamya bwinshi cyane 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 dukurikije imyaka umaze uharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira bw'imfungwa bikaba ari nabyo mpamvu Antoine Kaburahe wahisemo kugira ngo uganire n'uyu mutama ubwo buhamya bwe ubushire mu gitabo kugira ngo n'abantu bataravugana nawe cyangwa se batamuzi babe bagira icyo bamenya ku bijyanye n'ubuzima bwe. Iki gitabo Reste Debut wanditse mbere na mbere duhere ku mutwe wacyo bivuze iki mu Kirundi?
Bivuga kukuma uhagaze naho ba umerewe nabi naho ba ufise imvunyishi zo gutuma wihebura reste debout n'ukuvuti gumuhagaze ntucike indege niko bisikora mu Kirundi.
Kuki wahisemo uwo mutwe?
Uwo mutwe w'igitabo wavuye umunsi umwe turiko turaganira mutama kuko turagiye ahantu turiherera mu gihugu cy'u Swiss ahantu ata muntu yatugora ata telefone ata waturamutsa tumarana iminsi 10 tuyugaranye ndamwumviriza nkamufata amajwi nkandika nkagerageza kumva ubuzima bwiwe n'ingene yakoze n'ingene n'ivyo yaranguye. Hama rero umunsi umwe turiko turakora turagira aho namubaza ivyerekeye ingene bisha umwana wiwe ujya mwana wiwe weli barash hama mutama bica biranka acara atangura gukora musotsi cyanda nanjye numva ikigongwe ngira isoni ndabura uko nifata ndamusaba nti mutareka duhagarike acambwira oya ati reka tubandanye ati forest debout cyariho nk'uvuga nti mutamara aheje gutora umutwe w'igitabo reste de bon kufati tubandanye naho mbabaye naho undi ko mvuga ibintu bibabaje tubandanye nyangira nti nari maze mbe n'imisi niyumvira ngene zo cita ico gitabo nyangira nti mutama ari itore titre
icyo gihe cyose mwamaranye nkuko nari mbivuze urugendo yanyuzemo n'urugendo runini cyane n'urugendo yahereye kera aharanira uburenganzira bw'imfungwa dore ko nawe yamaze igihe kinini cyane afunzwe. Ubutumwa ushaka ko abasoma kino gitabo cyawe bagikuramo n'ubuhe?
Ubwa mbere nuko mu bihugu byacu kenshi usanga bariko bashimira abantu batakiriho bapfuye bitavye Imana basanga tubavuga muri kahise yavuga ngo naka yaranguye ibintu byiza yakoze byiza yagize ibintu byiza ugasanga abantu bakiriho nta ubakeza nta ubavuga nagize nti rekare umutama ko tugize Imana akaba yararokotse aho bamurasa murazi hari aba leader benshi mu bihugu byacu barashwe yovuga kwa gasore yovuga bantate eka nabandi batari baki ni kwa rokose rero mugabo kabari kwarakura nika agire icha size ayazi je ko menyesha makuru nagira nti reka ubwo buhamya yeti monyaje tuyandike hama cyane cyane ugwaruka cyane cyane abarundi bamenye Mbonimpa Pierre wariwe nivyo yaranguye
harabashobora kuvuga ngo ubuhamya burimo hano no ubuhamya bushaririye bamwe batifuza ko bujya no hanze mubona icyo gihe atari inkovu mushobora kuvutse kugira ngo wenda bakabaye bibagirwa ibyabaye bikabagora
nivyo ico ni kibazo ciza cyane mugabo nibaza yuko kugira tuve mu ngorane turi mu Burundi nukwemera ku kudoma urutoki kuri ivyo nyene bi kuri ivyo bihute biri muri twebwe tukemera yo histoire tukayemera tukayemanga tukayisoma hanyuma kandi iki gitabo ni ubuhamya bwa Pierre Claver Mbonimpa kuvuga yuko biri avuga histoire y'u Burundi yose avuga ubuhamya bwiwe ivyo yakoze ivyo yaranguye nibaza ni nk'intererano duhaye histoire y'u Burundi hanyuma abandi bahereho ibyo tutavuze babivuge aho twari mu rugendo turiko turahura n'abarundi hari abantu baza bakambwira ngo yo ngo ariko ngo bijya ngo ntimwavuze ngo ivyerekeye ibi ngo ndi na kabiri ngo mwavuze bikeye ngo bivya manifestation ngo mu birandirako bisigura yubuko abantu banyotewe kumenya ukuri banyotewe kumenya ivyabaye reka rero iki gitabo kibe nkisemo abandi bahere ko ibyo tutavuze babivuge ivyo ivyo byose histoire y'u Burundi histoire ya Afrika mbere no vuga histoire yo mu bihugu byacu itegeze kumenywa ikandikwa kuko nituzovuga ngo twagiye kwiyunga tutazi kahise
Mutama Mbonimpa muri iki gitabo haraho uvuga ko wababariye abakurashe ukavuga ko icyo wifuza ari uburundi butekanye ugasaba ko ubutungane bwokora kuki uvuga ko wababariye abakurashe kandi ubundi ntago ari ibintu bisanzwe
sandwe nemera imana ndasenga ndumukristu rero mu byo batwigishije burya ntutugerageze kwihora umuntu yagukoreye icaha uramubabarira mugabo rero uwe ugasaba yuko bagutunganiriza ari igikomere ubufise icyo gikomere ukivugwa nande ukivugwa n'ubutungane jewe ndababarira wankoreye icaha ariko ubutungane kirazira yuko ubabarira umuntu ahubwo buramugarura bukamukosora bukamuhana hanyuma jewe nanje nkaba ntunganirijwe jewe rero ntamubabariye nosaba iki ko ntugenda imbere ya sentare ngo nsabe indishi y'akababaro indishi y'akababaro nosaba ntaniyo igihugu cyonka none nusaba iki nk'indishi y'akababaro n'abandi bose bakorewe ibyaha babuze nk'ababo bagiye imbere ya sentare asabye indishi y'akababaro yogira nti subiza umuntu wanje yapfuye niwe ndondera none muri icyo gihe wumva iyo mukuru ahehe jewe nkagira nti nk'uko babitwigishije ni ukubabarira uwakugiriye nabi jewe n'ukuri n'ababiteguye n'ababashize mu ngiro jewe sinogira ngo noza kubihora kuko kwihora siyo nzira y'ukugira ngo utore inyishu y'ibibazo byawe kugumana inzigo y'akazitira nta na kimwe bifasha ahubwo ucutanga akarorero hanyuma n'abazokurikira n'ujya koze ryacaha aguma ku mutima afise umubabaro akibaza ati mbe bijya bintu nabikoreye iki jewe rero nkagira nti ikinshi igihugu cyacu cy'u Burundi kuva na kera narindi ni ukutavuga ukuri ibyo wabonye ibyo wabayemwo ukabyemanga ukabivuga hanyuma ikindi rero kinshi igihugu cyacu kuva na kera narindi n'ubu ari cyo turiko turazira ni ukudahana ibyo byaha byakozwe n'ubutungane budatunganiriza abababaye ejo kajya n'ubu uravye biko biravugwa n'abayikuntu badose zageze akurikirana barakoze ibyaha barica abantu mugabo nta na rimwe bigeze bacibwa urubanza ubundi yaza arivyo biko biraba muri iki gihe ngo mbetwebwe ngo ko bariko bashaka kudukurikirana muri sentare mpuzamakungu ngo n'abakoze ibyaha 72 cyangwa 3 no muri imyaka batigezwe bakurikirana ngo baduhore iki urumva rero uwa mbere atahanwe uwa kabiri atahanwe n'uwa gatatu agira ati reka nanje ndabikore nanje ntibazompa na sinzovyemera n'ubu nizongorane zihari rero agira nti ubutungane nibwo butakoze nibwo bwishe igihugu cy'Uburundi ryabo bose baba bahanwe nta byaha bikore yasubira gukorwa baba bafise icyo batinya.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 16 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi abatumirwa bacu ari Pierre Claver Mbonima uyobora ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'imfungwa APRODH mu gihugu cy'u Burundi mu cyumweru gishize mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarakiriye igihembo cyitwa Civil Courage Prize ni igihembo gitangwa buri mwaka n'ikigo Train Foundation. Icyo gihembo gihabwa umuntu wabaye indashyikirwa mu guharanira uburenganzira bwa muntu. Turi kumwe kandi na n'umunyamakuru Antoine Kaburahe akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu akaba yaranditse igitabo yise Rest Debut ni igitabo gishingiye ku buhamya ndetse n'ikiganiro kirekire yagiranye na bwana Pierre Claver Mbonima. Kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro. Jean-Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Kibazo cya.
Yego, nina cyangwa gushimira komerma kile kaya ngele mbo nima ikuno yikanze agaranira novurangu bugu ngele ya barundi na wanyagiru wa barundi kame shimira kuno ya hawa da shimira wa no babo nyeko akavere kwele ilikoga biza ya kuze yikanze nivato chani sambe nase haku mutawa nuko yoguma komeza akabana nyavugira abarundi bafunzwe kwera benshi barafunzwe kera hari abavugira ari mu Burundi mugano bari muri Amerika cyangwa iyo bihugu byo hanze ntabona uko ntabavugira nkuko kera hari abikora none rero nashaka gusaba abandanye arabukuntu ikeneye kweza umwanzi goma bavugira nk'ubu hari abafunguwe ariko bahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu ariko ntibarafungurwa baracyari mu gasho none yo dufashe kugira ngo abantu basubire mu miryango yabo bidegenge ndetse basubire mu buzima busanzwe.
Urakoze Jean-Claude mu Rwanda. Reka twakire na Sylvestre wiriwe neza.
Mwiriwe neza Gwema.
Uri he?
Ndi muri komine Muhuta ni muri mu ntara ya Rumonge.
Ikibazo cya.
Oh, ikibazo mfita akabazo nakabazo gatoyi nashaka kumubaza ko kare yakora ari kuri tele ari mu Burundi ama akavugira abantu benshi bikumvikana byaranyaruka kumvikana kuko yarasanzwe ari ngaha mu Burundi none ubuho ari nyuma y'igihugu nizehe nguvu ari karakoresha kugira ngo abandanye avugira abarundi kugira ngo ntibabananye guhotegwa nkuko benshi bahohotegwa hanyuma ikindi nacho nashaka kumutera ingufu abandanye urugamba yatanguye kuko nivyo bihembo ari kararonka bironka kuko hari sho yakoze kuko nta muntu apfa gutanga igihembo uko nyene atasho yakoze ama ahasigaye naho no musabira ku mana kuguma hagaze nkuko isho gitabo kibivuga aguma hagaze ku rugamba yatanguye murakoze.
Urakoze cyane Sylvestre. Mutama Mbonima, ibyo bibazo byawo bantu ko ari babiri birasa nkaho bisa buravuga ngo ese uzashobora gukomeza kuvugira abatagira kivugira kandi utari mu gihugu?
Ego icyo kibazo bama bakibajije ahubwo rero ubu niho nkora cyane gusumba mbere naho nari mu gihugu kubera kuko aho tugeze amabwirizwa amategeko y'u Burundi yasambuwe ari nacyo gituma turi mu njyane ya rero icyo ndiko ndakora ubu abantu benshi bamabumvise yuko nama ndi hanze nja mu bihugu byinshi nk'ubu nari maze ukwezi ndi muri Canada none ubu ndi muri Amerika ntibagiye ngo ndicaye ndiko ndumvisha amakungu icyatumye izinjyane z'u Burundi zigaruka kuko benshi nk'abanyepolitiki bari ku butegetsi bashatse kwitwaza ikibazo cy'ubwoko mugabo n'amakungu rero kuko yazi ngo n'ubwa mbere byari ibibazo by'ubwoko Uburundi agira ndagerageza kubasigurira nkabereka yuko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi cyamaze kurengana cyari cyatorewe umuti kera n'amasezerano y'i Arusha n'ibwirizwa shingiro ryavuye ku masezerano y'i Arusha rero nkabereka nti ugomba gusambura amasezerano y'i Arusha n'ibwirizwa shingiro agomba kugabukana za njyane zo mu Burundi bahora bitwaza ngo ni amoko ariko bivuye ku ntwaro mbi ikibazo cy'igisoda cyagiteye ingorane abahutu baridoga ati nta basoda dufise ngo nta bapolisi dufise icyo kibazo cyari cyaraheze mu gisoda abahutu n'abatutsi bahangana mu gipolisi imbere abahutu bari benshi 60% n'abatutsi 40% mu butungane bari barabacanze barabashyiramwe bose mbere no mu ntwaro byari byakurikijwe none uyu muntu agomba gusambura ayo masezerano abagize ati reka tugaruke muri zanjyane zariho kera rero ibyo ni byo ndiko ndumvisha amakungu kandi baramaze kubyumva twebwe duhagarara tuti ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'i Arusha ni ntakogwa ko nibuye rishyigikiye Uburundi n'umuti Uburundi bwari bwatoye bufashijwe n'amakungu wowe kugira uvure izo njyane zose rero abo bavuga ati none nzokora gute ku byerekeye abona baramfasha abanyororo ni iki nibyo turiko turibukamwe mu gihe rero iryo bwirizwa shingiro ritubahirizwa ayo masezerano kubahirizwa ni hahandi n'abanyororo n'agateka kazi na muntu kadoca kubahirizwa niyo ngorane rero turimwo jongera nti mbanze nkora ibi dufatanye n'abandi dukora ibi amabwirizwa yubahirizwe hanyuma y'ibwirizwa yubahirizwe n'agateka kazi na muntu kaba kubahirizwa
bwana Kaburahe ukurikije ibibazo by'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika baravuga ngo hari ibintu bikwiye gukurikiranwa mu gihugu cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bwa muntu bakavuga ngo bamwe mu bantu bari bashinzwe gukora no gukurikirana hafi ibyo byaha cyangwa se kutubahiriza uburenganzira bwa muntu benshi ntago bakiri mu gihugu uri umunyamakuru w'inararibonye kiriya gihugu urakizi wowe ubona ari iki gikwiye gukora
ubwa mbere bwo novuga yuko nkuko mutama bivuze abantu batokwihebura kuko sukuvuga yuko umuntu ari nyuma y'igihugu abahagaritsa akazi ubu nko muvyerekeye kurondera makuru aho uri hose urashobora gukora ubuhinga bwa none burafacha cyane kumenyesha makuru aha nicaye ngaha ndashobora kwandika ndakorana n'umuntu ari kugatumba i Burundi kure akamya ati aha bimeze kunuko umenyesha makuru akakurukira ifoto y'ibiko biraba ibyabaye mu isegonda nicaye nga Washington DC na mutama arafise abantu bakorana aprodiashe arafise abo bita ba observateur bari mu gihugu cyose nabo bari ko barakora bamuha amaraporo ivyo rero babanza guhumuriza abantu yuko kuba abantu bara nyuma y'igihugu badaca bidasigura yuko ba akazi kahagaze oya ahubwo mbere bugiye nyuma y'igihugu hari n'igihe uronka n'inguvu nyinshi gusumba kuko ubufisi iryo shaka yuko mu gihugu wavuyemo amahoro ugaruka kugira utahe yego nibaza rero yuko ibibazo nivyo birahari mugabo Abarundi hari abari hagati mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu bose bakoze turashaka kwitorera umuti
ariko ntitwirengagize ko benshi muri aba barundi cyane cyane barimo nka Pierre Claver Mbonimpa bahunze igihugu gikomeje kubashinja ko ahubwo batakora akazi bakabaye bakora ahubwo bagenda bakwirakwiza urwango no kwangisha igihugu abanyagihugu
ibyo nibaza nibisanzwe hajya ugutuka ntagutorera ni kwa umugani w'ikirundi sizi ko muzi ugutuka ntagutorera mugabo iyo umuntu ariko ararondera ukuri iyo umuntu ariko aragerageza gukora akazi kiwe ari uko kuguharanira agateka kazi na muntu wari uko kumenyesha makuru harabitanezereza kuko umuntu ariko akora nabi ntashaka yuko ivyo ariko akora nabi bimenyekana iyo umuntu ariko akora neza asaba yuko ahubwo bimenyekana none yoba abo bakwiragiza yuko ari ubutukisha izina ry'u Burundi yoba ariko akora vyiza twovuga vyiza mugabo hari bibi sivuze ko vyose ni bibi kaumenyesha makuru ivyiza bikogwa turabivuga abasoma ikinyamakuru ndongoye barazi yuko tugerageza kuvuga vyose uko biri ari bibi ari vyiza mbere ko kazi kacu umenyesha makuru ntaze kugira aho ahengamiye
ese birakorohera cyangwa se muri iki gihe byoroheye itangaza makuru byigenga kugira ngo rigere ku makuru nyayo mu Burundi
oya bisikye bigoye cyane ugambire bwo ari ubwoba abantu basikye batinya kuvuga kwemanga kuganira n'abamenyesha makuru ivyo ni bisanzwe abamenyesha makuru bose bari mu Burundi barazi yuko kurondera makuru kuja kuri tere ku gutohoza bitoroshye abantu barase ubwoba ico ni cambere ubwo bwoba buri mu Barundi mu baduha makuru hanyuma kandi namenyesha makuru nabo nyene ega nabantu nabo nyene nibaza yuko batagifise wa mutima nkuko barafise kuko murazi byashitse amaradio yaraturiwe amenyesha makuru atotezwa twebwe muri wacu baradutwaye umwe muri twebwe Jean Bigirimana umwakuru aheze tutazi yengero giwe none nkabasigaye baragira ubwoba nyene mugabo ivyo mbere kuguma bakora muri izo condition byerekana yuko bafise ishaka ridasanzwe ntivyoroshye mugabo akagumya gumako
mutamba mbonimpa kibazo narimbajije bwana Kaburahe nawe ukira kureba ndetse hari nabandi batwandikiye ku mbuga zacu zirimo Facebook bavuga ngo ibimukora no kugenda mucafuza izina ry'igihugu
cyane bavuga ngo ndiko ndacafuza izina ry'igihugu nagomba ndababwiye ko ndakeka ko atamuntu no muri bajya bategetsi bari mu Burundi ubu ansumvya gukunda igihugu cy'u Burundi je ubwanje je nyene ku munsi mukuru wa independence muri itariki imwe z'ukwezi kw'indwi muri 62 jewe nariko ndaririmba Burundi bwacu Burundi bushyire mbere n'umubare bajye bategetsi ndazi ko ariho bamwe batazi rujya ruririmba jewe nivyo nagiye ndakora kuva ndi mu kazi ka leta ubuzoza kambwiye ati muri leta warivye muri leta wakoze nabi jewe nashengeze jewe ndazi ko abantu bose bavuga yuko nakoze neza atamuntu nari giturire atamuntu nibye jewe nigituma nagiye mu byo guhanira agatakazi na muntu si intwaro yonyine nagiye ndavuga yuko ari ibintu ikora nabi n'izindi ntwaro zari imbere yaho narazivuga uko ikintu kibi navuga nti iki kintu cyakozwe nabi sico none nibakikosore jewe sindi rero kwanki igihugu kwari gukebura umuntu yuko yakoze nabi jewe wishe umuntu kavuga nti urya muntu mwamwici iki sinumva yuko rero ariko gukora nabi iyo ndiko ndagira nti umunyoro ntafatwe nabi nkuko bafatwa kera bagakubitwa umunyoro kera agiye gusamba yapfukama ku mifuniko ajya ifunikira amacupa bagakubita kugira yemere je bivyo byose nabigwanije kera hari igihano cy'ugupfa hanyuma twe twagira duti igihano cy'ugupfa kirakwiye kuvaho kuko nta leta nimwe nta murundi numwe arekuriye kwa kubuzima umuntu n'ubutungane kubicira igihano cy'ugupfa twabona ko aya makosa icyo gihano cy'ugupfa cyahavuye nivyo abari ivyo rero bavuga yuko ari gucafuza Burundi uwo muziko jewe ndowemanga ndawikorere mugabo siyo baca urubanza abaca urubanza murababona nabo nibagende bankubwe bushimwe babashimiye ati mwarisha abantu none turabahaye ubushimwe rero ngira nti bonye ne bagomba kwikingira mugaba kwikingira mu bitari byo sinzogenda ntaye hasi muntu azohanyonga agatakazi na muntu cyane cyane akakubuzima bw'umuntu atari we yamuremye je uwo muntu sinzomwihanganira ahazoba ari hose n'ahazoba nde nzomuvuga ndamwandike gushikamwe wenye nazobona yuko amaramara.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Dufite uwitwa Kaburayi, wiriwe neza. Mwiriwe neza Kaburayi. Kaburahe ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Deka dufate niyo nzima wiriwe.
Wiriwe.
Uri hehe?
Nandi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cya?
Ikibazo cyanjye nagomba kubaza umutumire. Kiriya bya bikorwa yakoze ego rimwe na rimwe byaboneka ko ari byiza. Mugabo icyatubabaje kuva muri 2015 aho bashatse gutsembagariza ubutegetsi yabaye agihagaze mu murongo neza nk'uko yaragiriwe agati akazi na muntu yaciye ahagarara mu ruhande rw'abashaka gusubiza igihugu mu kaga ego uri kuraraba nta muntu agati akazi na muntu n'umwe atagashaka
ndakumva
nta muntu n'umwe atagakeneye ariko nuko yaciye ahengama byiza kugira ngo iryo shyirahamwe rikore neza nuko rihagarara mu murongo rikaba nk'umucarubanza wa bose mugabo ntiyagira aho ryegamiye ahantu ku ruhande rumwe kuba ari muri opozisiyo twaca tubona ko rihengamye kandi riko rirakwegera abarundi habi.
Urakoze Bwana Mbonimpa.
Je nako madamu mbwiye yuko nta na rimwe nigeze nshigikira abantu basenyura intwaro bafata ubutegetsi ku nguvu. Iyo ugiye gufata ubutegetsi ku nguvu bimwe bita kudeta, iyo uyigize ugashikana ureregwa, iyo nayo bikunaniye muri icyo gihe ibikurikira byose bija ku gahanga k'iwawe. Jewe icyo nahagarariye kurenga amategeko y'Uburundi naho uri umukuru w'igihugu kirazira kikaziririzwa y'ukurenga ku mategeko y'Uburundi ku masezerano ahubwo buri harya kugira utange akaruhuko keza hanyuma abarundi nabo bakurikire. Jewe n'igituma nagize nti ibyo bintu ntibishoboka baraduhamagaye mu namashinga mateka societe civile abajejwe ibyo imana abari muri leta bashinga mateka ati nimuze mudufashe mwige murabe yuko ibwirizwa shingiro ryo hindurwa. Turagenda turica twamaze iminsi 5 hanyuma bose bagira bati ntibishoboka. Hanyuma itegeko bace barijana mu namashinga mateka. Mu namashinga mateka aho pete hundi da wenyene umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise yafise abashinga mateka barenga 80%. Hanyuma baravyiga bagira bati dusanze bidashoboka. Muri icyo gihe igihe inamashinga amateka ivuze ni ukuvuga abanyagihugu baba bavuze. Jewe rero nsanzwe mpani agatakazi na muntu umvugira umunyagihugu adafite avugira ni ukuvuga ko yavuze ati ibintu ntibishoboka rero ari umukuru w'igihugu ari umushikiranganji yatezwa kubahiriza ingingo yafashwe n'umunyagihugu. Niba babona rero yuko ndabisemwe mu by'amasezerano y'Arusha nibwirizwa shingiro n'ubu ariryo bashaka guhindura jewe ngira nti kirazira kikaziririzwa yuko ubwirizwa shingiro rihindurwa yuko amasezerano y'Arusha ahindurwa kuko niwo muti twari twatoye w'injyane zo mu Burundi. Ubu rero abona biko byohinduka bakagira bati umukuru w'igihugu natwara imyaka 100-200 twebwe amasezerano y'Arusha atari kwavuga ntituzojya tubyemeye niho yo bajya ngo nahengamye ngo nari kuja hajya a jewe nibambwire iryo bwitwa shingiro n'amasedoni y'Arusha yuko yubahirijwe hanyuma jewe ndi ku murongo wabo jewe ikintu kibi ntacyo nzokurikira naho azoba ari umwana abyaye akagira amakosa ndamubwira nti iki kintu ntacyo nemeye.
Pierre Claver Mbonima turagushimiye cyane nshuti mwese mwari muteza amatwi ikiganiro muri isanga turabashimiye kuba mwagiteza amatwi gusa tubararike ko iki kiganiro gikomeje ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo Facebook Live naho mukanya